Amahoro mwese muteza amatwi ibiganiro bya radio isanganyiro kazi mara no makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi tuyahere kuri bikuru bikuru byagize amafaranga angana n'imiliyari 9 niyo leta iri ha ku kwezi kunzu ipanze mu gihe izayo zipanzwe zingiza miliyoni 500 umushikanganje w'igica cya leta akaba yamwijije kuri uyu wa kabiri mu nama umushikanganje wa mbere yagirishije babura amatari b'intara bamwe mu bashikiranganje n'abajejwe inzu za leta mu bisata bitandukanye ingingo yo kwirukana burundu bamwe mu banyeshuri bo kwishure gisumbuye rya mukungu muri komine Nyanza intara ya Burunga yafashwe mu mpera zindwiheze yarahagaritswe kuri uyu wa mbere n'igisata kijejwe indero muri komine bamwe mu barezi bo kuri iryo shure bavuga ko iyo ngingo iri kubiri n'amategeko mucamo byumva mu gisata cy'inkino naho inkino ngo zaragize uruhara runini mu guhuza abarundi mu butandukane bwabo ngo zanafasha no gutsimbataza amahoro umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yashikirije kuri uyu wa kabiri atanguza chest ibikorwa by'ihuriro rihuza amashyirahamwe mpuza nkino muri Afrika ku bijanye no guserukirwa kw'abakenyezi mu nkino mukanya ni muri mu kwayo François Akimana mu buhinga bw'ivyuma Provis niyo nkuru ndasuye kwa ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasuye kubaramutsa inzu leta ipanze iziriha amafaranga angana n'imiliyari 9 ku kwezi mu gihe izayo zipanzwe zinjiza imiliyoni 500 umushikanganje w'igica cya leta akaba yamenyesheje kuri uyu wa kabiri mu nama umushikanganje wa mbere yagirishije babura amatari b'intara bamwe mu bashikiranganje n'abajejwe inzu za leta mu bisata bitandukanye akaba ari inama ibaye inyuma y'ingendo z'umushikanganje wa mbere n'uwo ntaho ntuye mu ntara za Buhumuza Gitega na Bujumbura aho basanze leta ipanze inzu 500 mu gihe yo ipangiwe inzu 300 imwe mu ngingo zafashwe nuko bapanze inzu za leta mu ntara zo hagati mu gihugu bandikirwa makete bakazivamwo nayo mu gisagara cha Bujumbura ngo bizogenda birakogwa buke buke Mireille Kanyange
muri iyo nama yo kuri uyu wa kabiri umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko mu ntara za Buhumuza Gitega na Bujumbura basanze inzu leta ipanze ari nyinshi kuruta izipangiwe nk'uko bivugwa n'umushikiranganje wa mbere
hari ikindi kumwe mushaka kwa muta Constance twebwe izo dupanze harya naraharuye turacabitorokanya neza muri rya feya zirya dupanze twebwe zirenga mu masisa sinzi ko muca mutahu no kuvuga dupanze truwas tukapangisha sisa muri byo gahano niko nakira no kuvuga twoza ko kipe izo ziwacu twoca turezeruva truwas adupangisha tutapanze na hamwe atana hamwe dupanze nico bisiguro
nayo umushikiranganje w'ikigega cha leta Alain Ndikumana asigura ko kunzu leta ipangiwe injira imiliyoni 500 ku kwezi mu gihe ku kwezi nyene kunzu leta ipanze hasohoka imiliyari 9 z'amafaranga y'amarundi kubera ko basanze nko mu gihugu hagati leta ipangiwe kuri make ayo nayo akaba ari nk'ibihumbi bitatu bitandatu 10, 15, 50 canke 70 ibiro by'umushikiranganje wa mbere bikabona ko bimwe mu byokogwa harimwo ugusohora bari muri izo nzu zigaheza zigasubigwamwo gutyo bimwe mu bisata vya leta bikahakorera
intumbero zitanu wabahaye ko abarokate siritabo abaruguru ubwo nebo bamwe nta benshi nta namakontara basezereka mubabwira bagasohoka kugira mutangure kure ya bilite vuba tuzobandikira makete kugira muturungikira na numero do konti tuzobashira kamaye ica kabiri twavuze le guverneur tugende tubivuze mu kure ya bilite nti tuzore ya bilite mu kajagara d'abord ni ya repartition twabasaba tumenye duti aha direction provinciale terre tuko tura ya bilitira uyu muntu azokwinjira ica gatatu cyo ni komisiyo tuzoshiraho kikiraba bwo ku plusire ministre na les equipes equipe yuko de service zipanze zisohoka progressivement c'est la modalité de contre ibindi ni ibi nkibi bya zaimete iraze na vinyene tuzobaha desorientation kumbore hariho n'izindi ikindi twobasaba kiraba mwese aratete le ministre turabaha la base de données mwirasire n'abakozi banyu murabe yuko atanzu muba mwaribagiye swate mwebwe mupanze nka ministere canke mupangishije canke atacirikira akora mu gabari ya leta kuko iyi base dodone ntiruzura niyo kwa alimenta ofiramezi
nubwo itohoza ritarahera ngo basanze hari mice ine y'inzu izo nazo nizo leta ipanze inzu leta ipangishije inzu za leta ataco ziriko zirakora hamwe n'inzu za leta abantu babayemwe badapanze atana amasezerano bafise kuri iki umushikiranganje wa mbere akaba yategetse umushikiranganje w'inyubako gushikana mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta amasezerano yose y'inzu leta ipanze nizipangishije mu kiringo kitarenze inondwi
Mihaye Kanyange intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi yagiye iragira intamba myizisubize nyuma kandi mu gihe biyeranga byose byubahirijwe ibari intwaro nziza iha ni jambu nyagihugu nimishikizwa na Phineas Niyigaba icigira cy'umukuru w'umugambwe Frodebu inyuma umwiherero wahuriyemo indongozi nkuru nkuru kwego rw'igihugu zo mugambwe kuwa munane ku kwezi muri sawanya Frodebu ngo ni ngombwa ko abandanya urugamba batanguje ko kwitsimbataza mu Burundi kuko ngo ariyo nzira ishobora gushikana igihugu kwiterambere rirama
barahabye ubwoko bw'intwaro bwose bwagiye buraca muri igihugu cy'u Burundi babonye ko intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi mu gihe ibiranga iyo demokrasi byubahirijwe byose ariyo ntwaro nziza gusumba izahabaye zose zari intwaro ya cami intwaro y'abakoroni intwaro z'umugambi umwe ni intwaro z'amakudeta izo zose ntizorohereza umunyagihugu ugasanga umunyagihugu ndaterereye ingene igihugu cyotunganywa mu iterambere ryacu umugambi usabanye Frodebu rero basanze umaze washizemo mutahe munini cyane mu bijyanye n'ibyo bintu bya demokrasi kuva utangura urugamba rujyanye n'ibyo bya demokrasi baca basaba umugambi usabanye Frodebu kubandanya ubwo urugamba kugira ngo ubwa mbere babungabunge ibyashitsweho ntibizimangane ikigira kabiri ni kugira ngo umugambi usanya Frodebu ufashe kugira ngo ibitarashikwako bishobore gushigwaho cyangwa gushikwako ku neza y'abanyagihugu nibyo intambamye ntizibuze ariko ibyo ntibishobora gutuma umugambi usanya Frodebu ureka kubandanya urugamba rwo kugandanira demokarasi muri iki gihugu kugira ngo uwo mutahe waze gushyira mu bintu bya demokarasi ntuzimangane ahubwo ubungabungwe umugambi usahwanya Frodebu uremera neza ko nta yindi nzira ihari atari uko amatora atunganijwe neza arimwo bose kandi atunganijwe ku mugaragaro no mwituze ariyo yonyine ashobora gutuma igihugu gishika ku iterambere rirama
Phineas Niyigaba icigira cy'umukuru w'umugambwe Frodebu leta irakwiye kwinanata igashikira ibinyamakuru kugira byorohe kuza birarondera makuru no kuyatanga na leta bifashe kuziramenya ibibazo biri mu gihugu bigatorerwa umuti biri mu tumwe bwa Nestor inkuru nziza yahoze ari umuyobozi wa radio isanganyiro mu mwaka wa 2025 ayivuze mu gihe isanganyiro yimirije guhimbaza isabukuru y'imyaka 23 iri kirasamirana Nestor inkuru nziza atere intege abanywanyi ba radio isanganyiro kuzibara kugira abamenyesha makuru amakuru ari aho batashitse kugira vugwe bifashe igihugu uyu yahuze ayirongoye avuga ko kubona igiri kwiza imyaka 23 bitari byoroshe akayihamagarira kubandanya ikora neza
imyaka 23 uri kurakora ukora vyiza si choroshe simvuze ibyo byaraciye mu 2015 narabigaye nk'abandi mugabo ntage nitabundabunda rero isanganyiro nshaka kwagira nti ni kuri mutera imbere mubande mukora ibikora inka hanyuma muri icyo nyine nashaka gushimira abamenyesha makuru batangubanye kuba gukora canke nabaje mu nyuma mugabo bakora ibintu byiza bazi isanganyiro cari ico kandi bakamenya n'umurongo ngendegwa ko wisanganyiro abo unashaka kwagira nti no kuri felicitations n'abaza mu gifaransa Félicitations Chanegos hari abahagumye naho bitamavyo arusha hanyuma ubutumwa bwa kabiri nashaka kubushikiriza ababumviriza nyubanyanye banyu burya nta radio ishobora kubaho itavise abayumviriza umwanya muto w'ipfuye hanyuma rero abandi njye bafasha nahata amafaranga babaha mugabo kubumviriza ni kimwe cya mbere hanyuma kubatera intege bakababwira makuru aho bayabona bati hari inkuru bya mutazi iri ngaha bibatuma mugenda hose hari za telefone mukarondera inkuru mukayimba hanyuma mukayitanga igafasha igihugu ama ubutumwa bwa gatatu nibaza ko nubwira abaturongoye mu gihugu bafise byinshi no kuri byinshi cyane bigoye bari imbere mereye amubanga yabo mugabo bofasha nisanganiro hamwe n'andi maradi ko mugama maradi ko niyo nkunda gucana cyane gusomba iyo nakozemwo bagafasha maradiyo kuko amaradio afise uruhara runini ya cyane gose aratanga inkuru igafasha leta igafasha abanyagihugu kuba bagakebugwa igafasha abakenguza amateka abashinga amateka kumenya ibihari kuko mu byo bajejwa hariyo gukurikirana ingene leta itunganya imigambi yayo hariyo ibintu byinshi bamenya bujya kubera yuko amaradio yabikoze ko yabisanganiro hamwe n'izindi ndavuga nti leta nukunira bikuntu yo kwinanata gatoyi naho ubujyo si bwinshi cyane gose mbwa binanate kugira ngo bafashe ibyo bimenyesha makuru biri mu gihugu kugira ngo nimba hariho ibigoranye babimenye hama bitorera umuti
isanganiro inama isumbingimba
radio isanganiro na makuru twabateguriye arabandanya ingingo yo kwirukana burundu bamwe mu banyeshuri bo kwishure gisumbuye gya mukungu muri komine Nyanza intara ya Burunga yafashwe mu mpera z'indwiheze yarahagaritswe kuri uyu wa mbere ingisata kijejwe indero muri komine aba banyeshuri 18 bari birukanywe bagirizwa igiturire bagira baho mwigisha bamwe mu barezi bo kuri iryo shure bavuga ko iyo ngingo iri kubiri n'amategeko bakabana ko igemeje kwa kijambo abigisha no gutuma ubusuma bw'ibazo bwiyongera kuri iryo shure abigisha na bamwe mu banyeshuri ndetse n'abavyeyi bagasaba ko amategeko yo kubahirizwa nawe umuyobozi w'indero mu ntara ya Burunga amwisha ko iyo ngingo yafashwe byifata kibanza mu kurindira ko umwigisha yegwa n'ico kibazo aboneka kugira yumvirizwe inkuru tubaza Elize Kwizera
iyo ngingo yo guhagarika ingingo yari yafashwe n'inama y'abarezi Conseil de Discipline kuri uyu wa gatanu yo kwirukana abanyeshuri bagera kuri 18 ku ishure ryisumbuye rya Mukongo muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga yafatiwe mu nama yo kuri uyu wa mbere ujeje gisata cy'indero muri iyo komine Antoine Nduwayo ari kumwe n'abahanuzi babiri yagiranye n'abarezi kuri iryo shure amakuru ava kuri iryo shure avuga ko abigisha basiguriwe ko abanyeshuri batawe mu ikosa n'umurezi maze hacafa twingingo ko abo banyeshure bo kugwa amanota 12 mu ndero bagahabwa n'ubusa mu cigwa bivugwa ko bashatse gutangira igiturire hisunzwe ingingo ya 40 y'amategeko agenga indero mu mashure reglement scolaire ni mu gihe abo banyeshure bari birukanywe burundu hisunzwe ingingo ya 35 bagiriwe no gushaka guha igiturire umwigisha w'ikigo cya psychopedagogy kuri iryo shure inyuma yaho bafataniwe amafaranga 130,000 hamwe n'impapuro z'akabazo k'icyo kigwa bari bakoze gushasha kugira umwigisha azisubirize izo bari bakoreye ku bwa mbere nk'uko bavyemereye ayo makuru nyene amenyesha ko abarezi muri rusangi batemeranije n'abajeje igisata cy'indero muri iyo komine kuri iyo ngingo mbere banasaba ko batoshigwa no mucegeranyo cy'abayifashe bamwe mu bigisha kuri iryo shure bavuga ko iyo ngingo iteye kubiri n'amategeko bakabona ko igamije kwa kijambo abigisha no gutuma ubusuma bw'ibazo bwiyongera kuri iryo shure ibishobora gutuma n'ubumenyi burushiriza gutituka aho bigisha hamwe na bamwe mu banyeshure n'abavyeyi basaba ko amategeko yokurikizwa mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ubusuma bw'ibazo busa n'ubwimonogoje kuri iryo shure umuyobozi w'indero mu ntara ya Burunga Elias Ndikumana amenyesha ko gushika ubu umwigisha yegwa n'ico kibazo akiri ko ararondegwa ari naco chatumye iyo ngingo ifatwa z'imfata kibanza kugira abo banyeshure babandanye ivyigwa mu kurindira ko aboneka nawe akumvirizwa na bujya ikibazo nyamukuru ariwe gihagaze ko inyanza mu ntara ya Burunga Elize Kwizera Radio Isanganiro
arakoze Elize Kwizera tukiri muri yo ntara ya Burunga hari umudereva yishwe na bamwe mu bapolisi bo muri komine Rumonge nkuko byiganwa na bamwe mu babibonye abo bapolisi ngo bamusanze mu kirabo kiri imbere ya Kopeke Rumonge aho bita kwa Mogase aho yaraje ngo gufungura ayo makuru nyine avuga ko abo bapolisi bashitse bamubaza wanyoye inzoga yari mu icupa rigaragara akabicura ko atamuzi inyuma y'ibyo ngo yakubise kwe ibirato mu gikiriza acyaracikana ubwo nyene umudereva akaba yakorera ku gituro cyo kunguruza abantu n'ibintu bava murumongi baja ibururi na nyanzarake bagenziwe bakorera kuri ico gitoro ranegura iyo ngendo ya wa polisi bagatsa ko abakoze igyobara boshengezwa imbere y'ubutungane bagahanwa makuru ava mu gipolisi avuga ko babiri mu bapolisi bagize uruhara mu rupfu rw'uwo muntu bahagaritswe bakaba bapfungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi murumonge akaba ari nk'udukesha mugenzi wacu Pascal Ndayisenga Mwisata chinginu na ho mkulegi ugu churundi ya mingesha ko inginu zagi zuru hara runini mguhuza avarundi mwutandu kane bugabo mwuzara nafasha nungu timba taza mahoro akabia wishikirije kuru yu wakabiri atangu zichesu ikugwa ziho lorihuza mashirahamge mhuza inginu muri Afrika kubija inginugu seru kigwa kuwa kenyezi munginu lidi ansekira harungwe yu lorige mashirahamge inginu murundi seno mingesha ko waliko wala himiriza mashirahamge inginu murundi mkushira ibichemi nungutatu kuija na makumite yayo nkuko bisabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungurijejwe iby'inkino Jean-Marie Ngenda Kumana
Atanguza igihuriro ry'amashyirahamwe mpuzankino ku mugabane wa Afrika umukuru w'igihugu yamenyesheje ko leta y'u Burundi ifatikanije n'amashyirahamwe y'inkino iriko irafasha mu iterambere ry'inkino mu bigeme Evariste Ndayishimiye akavuga ko ivyo bigaragazwa n'uko mu banonotsi baserukiye u Burundi mu nkino mpuzamakungu zatunganijwe mu mwaka w'2023 shiru w'2024 mu midari 126 yatahukanywe n'abarundi iyishika bice 49 kuyijana yatahukanywe n'abakenyezi
gouvernement à travers le ministère des Sports
Leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje bujejwe inkino turiko turakora ibishoboka byose mu guteza imbere inkino zidakumira mu bigeme ivyo tukaba turiko turabikorana n'amashirahamwe y'inkino yahani wacu ivyo bigaragazwa nuko abanonotsi baserukiye Burundi mu nkino mpuzamakungu zatunganijwe mwaka w'inkino wa 2023 gushira 2024 imidari 126 yarabonetse mu nkino zitandukanye yishika ibice 90% yatahukanywe n'abakenyezi cyane cyane mu bahiganywe ku giti cyabo
President Ndayishimiye akavuga ko inkino mu Burundi zagize uruhara rukomeye mu guhuza abantu mu butandukane bwabo mu gihe u Burundi bwari mu biganiro byo kunwanisha abarundi.
Mu Burundi kuva kera inkino zanye zifise uruhara ntangere mu gutsimbataza amahoro guhuza abantu mu kibano no gushigikira iterambere dakumira ku Murundi wese. Mu gihe c'ibiganiro byo gutsimbataza amahoro mu Burundi mu mwaka wa 2024 inkino zarafashije cyane mu guhuza abantu no mu kubashira hamwe mu gihe muri kahise barabana nk'abansi leta y'u Burundi ifadikanije n'abayifasha twariyemeje guteza imbere inkino tubicishije mu gwaruka dushize imbere neza y'abanyagihugu
Lidia Sekera umushikiranganje w'inkino mu Burundi asanzwe ari nawe yarongoye ihuriro ry'amashirahamwe y'inkino mu Burundi Seno avuga ko mu guteza imbere inkino mu bigeme kuba ariko barahimiriza abarongoye amashirahamwe y'inkino gushira abigeme mu nzego zifata ingingo gushika ku bice 30%
guteza imbere uruhara rw'umukenyezi mu nkino nuko kira mwigeme ategerejwe guhabwa agaciro mu nkino agahabwa n'uburenganzira nk'ubuhabwa abandi bose nukuraba kandi kenyezi baserukiwe atari kubivuga ho nyene ariko no mu nzego zifata ingingo mu mashyirahamwe y'inkino bagahabwa ibibanza ku bice 30% kugira twubahirize ibijyanye n'intwari bereye mu nkino
Igihuriro rihuza amashyirahamwe mpuzankino muri Afrika ririko rirabera mu gisagara cya Bujumbura gushika kuno wa gatatu rikaba ryitabiriwe n'ibihugu 54 byo ku mugabane wa Afrika
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Gushingishira hamwe ryo gucukura amabuye y'agaciro manini rizokorana na leta hamwe no gushira no gushiraho ingene bazogabura umwimbo uvuye mu butare hagati ya leta n'iryo shira hamwe zimwe mu ngingo zibwirizwa kuja mu masezerano yo gucukura amabuye y'agaciro manini yemezwa n'iteko ry'umukuru w'igihugu bikaba biri mu ngingo ya 368 ibwirizwa rigenga ubutare ryo kuwa kane myandagaro umwaka w'2023 uyu munsi rero tukababwira uduce tumwe turi muri iyo ngingo ridigahimba arabitwiganira
Inginga mirongo itandatu n'umunani iryo bwirizwa ivuga ko amasezerano y'ibikorwa bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro byemezwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ayo nayo akabwizwa kuba arimwo ingingo zimwe zimwe nk'igihe ayo masezerano azomara n'ukubahiriza ingingo ngenderwako ziri mu ngingo ya 74 y'iryo bwirizwa. Hategerezwa kubamwo kandi ibyo izo mpande zibiri zibwirizwa gushira mu ngiro n'ibyo bifitiye uburenganzira. Ayo masezerano kandi ategerezwa kwerekana ingene hazoshingwa ishyirahamwe ryo gucukura ubutare ryokorana na leta. Hategerezwa kandi kuba harimwo ko leta ibwirizwa kuronka umwimbu utaja munsi ya 16% bw'uburyo bukongerekana gushika kuri 5% mu gihe cyose habayeho gusubiriza kwemeza amasezerano hagati ya leta n'iryo shyirahamwe ricukura amabuye y'agaciro. Hatuza kujamo kandi intambuko zerekana ingene ibikorwa byoza biragenda hamwe n'ibikorwa byo kudandaza umwimbu. Muri ayo masezerano kandi hajamwo igihe ishyirahamwe ryiyemeje nko kubaka amabarabara, guterera mu bijyanye n'ubutunzi n'imibano. Yerekana kandi ko ayo masezerano ategerezwa kujamwo ibijyanye no guhingira ibidukikije muri rusange nko mu gusubiza uko hari hameze ikibanza bimvyemwo ubutare mu Kiringo baba bariko baracukuramwo ubutare no mu gihe nyene uruhusha wo gucukura ubutare ruba rwaraheze.
Lidi Gahimbare ni hano cye turangiza n'amakuru tuko turabashikiza. Ndabashimire mwese mwateza biri shimire François Kimana ikatumajwi abashikira mwari kumwe na Clovis Niyonkuru.